Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muteze amatwi iradiyo Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Hozini Munezero ateramije ibiganiro by'uyu munsi.
The issue of unity and cooperation remains critical for all our programs and initiatives of Agenda 2063.
Uyu ni umufasoni Nkosazana Dlamini Zuma, uwahora ari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, avuga ko ibihugu bizokogorora mu gihe bigiye hamwe bigakorera mu bumwe. Ni mu ijambo yashikirije jo ku munsi w'Imana I Kigali mu Rwanda, aho yugurura inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta ahurikiye muri iryo shyirahamwe. Iyi nkuru yerekeye iyo nama y'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, cyo kimwe n'andi makuru twabateguriye, arimwo inama idasanzwe y'umutekano mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ku byerekeye umutekano mu gihugu cya Sudani, bivugwa ko ingwano ishobora gusubira kwaduka inyuma y'aho habereye ubwicanyi bwahitanye abantu ijana. Turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Ikariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Rosine, mwaramutse ndamwe nshuti z'Ijwi rya Amerika. Nk'uko bivuze, inama ya ONU ijejwe umutekano ku isi isaba abategetsi muri Sudani yo bumanuko kugenzura abasirikare babo kandi ikagabisha ko ibitero ku basivile no ku bibanza birimwo abakozi ba ONU bishobora guhanwa nk'ivyaha vyo mu ntambara. Ambasaderi w'Ubuyapani muri ONU Koro Beso ari nawe arongoye ako kanama kagizwe n'ibihugu 15 yamenyesheje ku munsi w'Imana ko vyihutirwa ko ONU ikwiye kugira icikoze. Ni nyuma y'aho umusirikare w'Ubushinwa wo mu nteko za ONU ahasigiye ubuzima ndetse n'abandi bagenzi we batari bake bamuka mu Rwanda bakomeretse mu mirwano yadutse kuva ku munsi wa kane w'indwi turangije. Gushika ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana, nta biharuro ntabanduka vy'abasize ubuzima muri ivyo bitero birashirwa habona kandi ntibiratomoka nimba abasirikare bayoboka Perezida Salva Kiir hamwe n'abayoboka icegera ciwe Riek Machar bagiye gukurikiza ibisabwa na ONU. Imwe mu maradiyo hasamiranira ku murwa mukuru Juba yatangaje jo kwa Mungu ko abantu bashika 276 bahasize ubuzima, mu gihe umuvugizi wa Riek Machar we yatangaje ko abantu 150 ari bo bishwe muri izo ntureka, abatari bake barakomereka. Ambasadere Besho atera kamo Kiir na Machar kubahiriza amasezerano bateye ko gikumu mu mwaka uheze w'2016, amasezerano yaragamije guhagarika intambara yari imaze imyaka 2 muri ico gihugu. Abategetsi ko ari babiri ku munsi wa gatandatu barateye akamo abarwanyi babo gushira ibirwanisho hasi ku murwa mukuru Juba, ariko ntacyo ako kamo kahinduye. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwatangaje ko bwahaye ubutungane bw'Ubutaliyano umunya Yemen yari mu ibohero ry'Abanyamerika riri I Guantanamo mu gihugu cya Kiba. Ubwo bushikiranganji bwatangaje ejo ku munsi w'Imana ko kurungika uwo munya Yemen yitwa Fayiz Ahmad Yahya Suleiman mu Butaliyano vyizwe neza cyane kandi basanze atangaruka mbi azotera ku mutekano w'Ubutaliyano. Suleiman asize izindi mbohe 78 muri iryo bohero Perezida Obama wa Amerika yamye yifuza kugara imbere y'uko arangiza amabanga yiwe nk'umukuru w'igihugu. Obama yatanze itegeko ryo kugara Guantanamo mu mwaka w'2009, ariko abashingamateka bo mu mugambwe w'abarepublika baranse kumushigikira mu kuvuga ko byohungabanya umutekano wa Amerika. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi Barack Obama atera kamu Abanyamerika kubahana hagati yabo. Ni nyuma y'ubwicanyi bwakozwe n'abapolisi kubirabure babiri n'Abanyamerika hamwe kubirabure babiri b'Abanyamerika murambabarira hamwe n'ubundi bwakurikiye bwahitanye abapolisi 5 mu gisagara cya Dallas muri Leta ya Texas. Obama yabitangaje igihe yariko arabonana n'umushiranganji wa mbere wa Espagne Mariana Rajoy ejo ku munsi w'Imana. Yashikirije ko yifuza kubona abari mu myerekano cyane cyane abihaye icivugo cya Black Lives Matters hamwe n'amashirahamwe y'abapolisi bo muri Amerika nzima kumvirizanya hagati yawe. Obama avuga ko umuntu wese yica umupolisi yitwaje akarenganyo kari mu butungane bwa Amerika atari wo muti wo guhangana n'ico kibazo. Umushikiranganji w'imigenderanire n'andi makungu wa Misiri Sameh Shukri yarabonanye n'umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Israel Benjamin Netanyahu ejo ku munsi w'Imana. Abategetsi uko ari babiri baganiriye ku kunagura ibiganiro vy'amahoro hagati y'igihugu cya Israel hamwe na Palestina. Bubaye ubwa mbere abategetsi b'ivyo bihugu bibiri bahura haraheze imyaka yababa 10. N'urugendo rubonwa ko rufise intumbero yo gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri.
Urakoze Aloyse ku makuru heje kudushikiriza. Inama igiri ya 27 y'abakuru b'ibihugu bihurikiye mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, Union Africaine mu rurimi rw'Igifaransa, yaratanguye ejo ku Imana i Kigali mu Rwanda. Mugenzi wacu Eric Bagirusa aratubwira yarambuye ku byerekeye iyo nama.
Atangiza kumugaragara inama y'umuryango wa Afrika yiyunze ku nshuro yayo ya 27 ibere Kigali mu Rwanda, umuyobozi w'uyu muryango Madame Kosazana Zuma yashimye urugwiro muri rusange abagize umuryango babonye Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda. Mu ijambo rye, uyu mutegetsi yaranzwe ku rutare no guhamagarira abahagarariye ibihugu byabo muri uyu muryango kwishyira hamwe kugira ngo barusheho guteza imbere umugabane wa Afrika. Aravuga ko igihe cyose buri gihugu mu bigize uyu muryango wa Afrika yiyunze cyakomeza kubanya mwigendaho ntacyo byafasha uyu mugabane ku hari imwe mu mishinga itaragezweho kubera kudashyira hamwe.
The issue of unity and cooperation remains critical for all our programs and initiatives of Agenda 2063.
Muri gahunda zacu ingingo y'ubumwe n'ubufatanye yakunze gutuma gahunda zacu zitagenda neza nk'uko byari byemejwe mu ngingo ya 2063. Bizatugora kugenderana mu mihoro ihuza ibihugu byacu tureba uburyo twateza imbere ingufu zagombye kuzamura inganda n'imiryango mu gutembera mu bwisanzure bw'abaturage mu gushyiraho uburezi buboneye igihe tuzaba tudafite imikoranire hagati y'ibihugu n'imiryango by'ubukungu mu karere. Imwe mu mpamvu z'uku kugenderana guke kuri ibyo bibazo nk'isoko ry'ikirere rimwe yari intumbero yacu ku rwego rw'inyungu z'igihugu bikazagira no ku nyungu z'umugabane. Icyabivuyemo, Afurika yatakaje hejuru ya 40% by'imigabane kandi n'abanyamuryango basinye amasezerano y'ikirere mu bihugu byinshi biri hanze ya Afurika kuruta ibyo muri Afurika. Rero abanyamuryango bahoraho ya Addis Abeba bari mu mwanya nk'uwo murimo mu murwa mukuru wa Afurika ho komisiyo ifite icyicaro ngo bakoreho ubuvugizi ngo barebe uburyo habaho inyungu rusange ku mugabane n'igihugu.
Advocate for that balance between the national interest and the continental common good.
Afatiye ku yindi migabane igeze kure mu gushyiraho imiryango ikomeye ihuza ibyo bihugu, Madame Nkosazana z'umuyobora Afurika yiyunze yakomeje gutsimbarara ku bumwe bw'umugabane wa Afurika. Yabaye nk'uburira bagenzi be mu mbwirwa ruhamiye.
The world is moving towards mega trading blocks. But all those mega trading
isi iragenda yiremamo imiryango minini ikomeye, ariko iyo miryango minini ikomeye irashyira ku ruhande Afurika, kandi umushinga waduha wananiwe no gutangira. Nitudashyira hamwe ngo tugire isoko rimwe duhuriyeho, n'ubucuruzi buto twashakaga muri iki gihe buzayoyoka. Iyi nama yatangiye ku itariki ya 10 zarangira ku itariki ya 18 z'uku kwezi kwa 7. Mu by'ingenzi bizaganirwaho n'abagize uyu muryango ni ukureba uburyo habaho passport imwe nyafurika, ubuhahirane mu bwisanzuye ku batuye Afurika, ndetse no kureba uburyo buteza imbere uburenganzira bw'umugore ku mugabane wa Afurika. Ababikurikiranira hafi ariko baremeza ko byanze bikunze ibibazo by'intambara byayogoje uyu mugabane nabyo bitazabura kuganirwaho. Uretse ko bigoye no kuzabimenya kuko ibiganiro byinshi biri mu muhezo. Amakuru yatangajwe na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda aremeza ko abakuru b'ibihugu 35 bamaze kwemeza ko bazitabira iyi nama. Biteganijwe ko bazahura ku itariki ya 17. Uyu ni umwanya mwiza ku gihugu nk'u Rwanda kwakira inama nk'iyi, haba mu buryo bw'ubukungu ndetse no kwigaragaza mu ruhando mpuzamahanga. Ubu ku nkengero z'imihanda y'umujyi wa Kigali henshi hakikijwe n'amabendera y'ibihugu byo ku mugabane wa Afurika. Imihanda inyura ku nyubako Kigali Convention Center. Iyi nama iberamo bayifunze burundu nyuma y'imirimo y'amanywa n'ijoro yo guhanga indi mihanda mishya imodoka zinyuramo zibebereye inyubako. Ubusitani bugabanya umuhanda n'uwundi nabwo wagera mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ari mushya byamugora kwiyumvisha niba ari mu gihe cy'impeshyi kuko imodoka zirara zuhira ibyatsi. Ubutegetsi buragwana no gukomeza kurinda isura y'u Rwanda n'umujyi wa Kigali muri rusange, kuko mu nama y'ihuriro mpuzamahanga y'ubukungu iherutse kubera mu Rwanda yagenze neza, ariko u Rwanda rusigarana icyasha cyo kuba rwaricishije inzara bari bayitabiriye. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa karindwi imyaka 20 izaba yuzuye Ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro byaryo byagarurira abantu ikizere cyo kumva radio nyuma ya radio yahembereye ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi.
Abanyarwanda n'abarundi bakurikira ibiganiro Ijwi rya Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka, kwizerana no gusana imitima.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'abanyarwanda n'abarundi yari yaratatanye
naho sakarusho. Ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
Aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'Ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana.
Thomas Perriero, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini binini, asaba Abarundi kwicara hamwe bagatora umuti w'ibibazo bya politiki igihugu cy'u Burundi kimazemo iminsi. Avuga kandi ko biyemeje gukora ibishobotse kugira ibyo biganiro bishobore kubandanya. Thomas Perriero yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Thomas Perriero, intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini, avuga ko Abarundi bakwiye kwicara hamwe bakaganira kugira ngo bakemure ibibazo byatumye haduka imvururu. Kubyereka ibiganiro byari bitekanijwe kuva ku igenekezo rya 12 gushika ku igenekezo rya 14 y'uku kwezi kw'indwi. Perriero avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza ko muhuza yokoranya Abarundi nk'uko bitekanijwe kugira ngo bayage bongere bapfundike imigambi y'ukuntu ibibazo by'umutekano n'ubukene barimwo byoshobora kurangira.
We are actually very determined to find a way to make this round of consultations happen.
Thomas Perriero agira ati, twariyemeje gukora ibikenewe byose kugira ngo iyindi nshuro y'ibiganiro ishobore gutangura, bishobotse bikanabera yarusha ku igenekezo rya 12 bihagarikiwe na Perezida Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cya Tanzania. Abategetsi bo mu ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika umuseruko baratangaje ko ivyo biganiro bitegerezwa gushirwa ku rutonde rwa mbere, kandi ko bose Leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo bategerezwa kuja muri ivyo biganiro bafise umutima wo gushaka kurondera inyishu z'ibibazo by'u Burundi. Natwe nyene turazi ku biganiro vyihutirwa kuko ibintu bitifashe neza mu gihugu, haba kuvyerekeye umutekano canke ubutunzi. Nico gituma rero inyishu yonyene ishoboka n'amasezerano afunditswe muri ivyo biganiro bishigikiwe n'ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Afurika yo mu buseruko.
Credible way forward is a negotiated solution under the auspices of the East African Community.
Kuvyerekeye ubutumire muri ivyo biganiro vyari bitekanijwe ku igerekezo rya 12 gushika ku igerekezo rya 14 y'ukwezi kw'indwi, umuvugizi w'urunani Senarede Pancras Chimhaye yabwiye iradio Ijwi rya Amerika ku rwo runani rutaronse ubutumire ku izina ryarwo. Chimhaye yavuze kandi ko ata munywanyi urunani Senarede arekuriwe kuja mu mibonano canke ibiganiro mu gihe cyose urwo runani ruzoba rutaratumirwa nk'urunani. Umushyirantahe Perriero yaragize icyo abivuga ko.
Well, we know there have been concerns raised by both sides. The opposition has made very clear that they expect.
Ati turazi ko hari amakenga ashikirijwe n'impande zose, abatavuga rumwe na leta bagumye basaba ko baterezwa gutumirwa nk'urunani, kandi barabishikirije mu manama atandukanye ko baterezwa gutumirwa nk'urunani Senarede. Turazi ko Perezida Mkapa yabonanye na Senarede bagaheza bakayaga uburyo imibonano yobandanya. Turiko turaba uburyo bushasha buhamwe n'ukuntu ibintu byo kwihutishwa, kuko tuzi ko bihambaye ko bose baje hamwe, naho ivyo vyokenerwa kumuhuza agumaja kuraba imirwi iyi nirya itarinze kwicarana. Leta y'u Burundi irashikije amakenga yerekeye ikibanza imibonano iriko yaberamwo yarusha. Ku bwacu ikibanza ibiganiro vyo beramwo ntigishora kuba ikibazo mu gihe cyose ibyo biganiro bibereye mu kibanza kirimo umutekano kandi ibyo biganiro bigashimikira ku kamaro k'amasezerano y'Arusha yashoboye kurangiza indyane zari zimaze imyaka n'imyaka mu Burundi amasezerano yagiriye akamaro abanyagihugu bo mu Burundi
is a good reminder of the stakes that are at play here for civilians across Burundi.
Kuvyerekeye raporo y'ishyirahamwe Human Rights Watch ivuga ko abajejwe umutekano mu Burundi bakubaguye abaharanira ineza y'abanyagihugu hamwe n'abatavuga rumwe na leta Periero aratera kamo gasaba guhagarika ubwicanyi akongera gasaba leta gukora ibisumbirije mu gukubita intahe mu gahanga abajejwe umutekano canke hamwe n'imirwi yose ityoza agateka kazina muntu.
We've been appalled by the level of torture and extrajudicial killing.
Periero ati twaraguye mu gahundwe no kumva urugero nyifato yo gukubagura abantu hamwe no kubagandagura igeze ko ubwicanyi bukorwa n'inzego za leta hamwe n'abakorera leta hamwe n'imirwi ikorana na leta. Twarumvise kandi amakuru avuga ko n'abanyapolitiki batavuga rumwe na leta nabo nyene bagandaguye abantu. Twariyamirije ubwo bwicanyi bukorwa n'impande zose. Twarafatiye ibihano abantu mu mpande zose bigaragaje muri ubwo bukozi bw'ikibi. Yamara leta y'u Burundi irafise uruhara ruhambaye cyane rwose kandi runini rwo gukora ibishobotse byose kugira ngo ntihagire umunundi n'umwe aborezwa igufa. Leta iterezwa kandi gukubita intahe mu gahanga abantu bose bakora ayo mabi.
Murabandanya kumviriza ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Reka ubu naho dutandukire amakuru y'inkino avugwa mu karere. Mu mpera z'indwi twari turangije mu Burundi haratunganijwe inkino zisozera ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere. Imigwi ine ariyo Vitalo, Muzinga, Message Ngozi na Aigle Noir niyo yatanye mu mitwe muri izo nkino. Izindi nkino zatunganijwe ni izo guturana hasi judo mu rurimi rw'Igifaransa. Izo nkino zatunganijwe mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 54 Uburundi bumaze bwikukiye. Ni inkuru dushikirizwa na Evariste Nzikobanyanka.
Mu mpera z'indwi twari turangije niho hasozerwa ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cyicaro cya mbere. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryatunganije inkino zihuza imirwi ine yabaye imbere mu ihiganwa. Ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 8 umugwi Vitaro wabaye uwa mbere watsinze umugwi wa gisirikare Muzinga uri mu kibanza cya gatatu ibitsindo 2-1. Igihe cy'isaha 10 Message Ngozi uri mu kibanza cya kabiri watsinze Aigle Noir w'Imakamba uri mu kibanza cya kane kuri za penalty 4-1. Iminota 90 ikaba yari yarangiye iyo mirwi inganya kimwe ku kindi. Kuri uyu w'Imana igihe cy'isaha 8 imigwi ya Muzinga na Aigle Noir yahiganiwe ikibanza cya gatatu. Aigle Noir ritabukana ico kibanza inyuma yo gutsinda Muzinga igitsindo kime kubusa. Igihe cy'isaha 10 hatanye mu mitwe Vitaro na Message Ngozi ihiganirwa ikibanza cya mbere. Iminota 90 yarangiye iyo mirwi yose inganya ubusa ku bundi. Iyo mirwi yikoze kuri za penalty. Abakinyi bose uko ari 22 barateye. Vitaro injiza indwi, Message Ngozi injiza zitandatu. Abakunzi ba Vitaro baca bariruhusa. Uyu ni umwe mu bakunzi b'uwo mugwi.
Nanezerewe cyane kubera cyo ubundi waziko bakintwaye aho nari naduze ruguru muri sosumo. Uyu munsi ni umunezero mwinshi cyane aho dutanye igikombe ekipe ya Vitaro biranezeye cyane kandi twivuza n'ibikurikira ko tuzobitahana.
Umugwi Vitaro warawutsinze Message Ngozi biwugoye inyuma y'indwi zitatu. Uwo murwi nawo uwutsindiye mu Rutana mu rukino rwa nyuma w'igikombe cy'umukuru w'igihugu kuri za penalty 4-2. Abakinyi ba Vitaro bari banezerewe kuri uyu w'Imana inyuma y'intsinzi. Hakizimana Isa umukinyi yatsinze penalty ya 11 yahaye intsinzi umugwi hamwe n'umunyegori Makartu Harakaza bashima ko baraye bihoye Message Ngozi.
Ndaryohewe cyane kubona ndosheje ekipe yanje kuko ndabishimye. Turashimiye Imana kubona ingene tubasubije aba bana ingene bari badusinze hariya muri finale ya Coupe du President. Rero turaryohewe kubona tubasinze.
N'urukino mwabonye namwe rutari rworoshe mu mahinga nk'atatu abahungu baheruka kudutsindira muri sosumo nk'uko nyine ku mapenalty natwe tukaba tubatsinze ku mapenalty uno munsi.
Uno munsi kuyo mapenalty ashika kuri 5 wiyumva gute?
Ni impumunezero kubera urabona umugwi wa Vitaro n'umugwi ufise pressure, umugwi ufise abafana, umugwi ukoresha uburyo bwinshi, urumva n'umugwi usaba n'ibikombe uko bibonetse ko dushobora kubitwara. Urumva rero ni impumunezero ntangire kubona n'igikombe cy'uno musinjiye mu bindi.
Ku ruhande rw'abamenyereza ba Vitaro barashimye kubona batahukanye intsinzi mu ihiganwa ryo gusozera ihiganwa ry'uno mwaka mu cicaro ca mbere. kubona umugwi message ngozi ugize imiso bagora hari ngingo Francis icegera cyo mumenyereza uwo murwi asigura ko umugwi message ngozi ugizwe n'abakinyi bamaze hafi imyaka 6 bari kumwe
ikintu cy'ambere no vuga nuko umugwi wa message ngozi atari umugwi muto numugwi ukomeye ufise abakinyi bamaranye imyaka myinshi muramaze kubona ninge nikina muri championnat yawe ya kabiri nyuma yiwacu iratwara ku budi president numugwi ukomeye cyane ubu ukomeye dushobora guhangana cyane ndibaza yuko natwe ngene tuko turahindura mu minsi iza tuzoshobora kubahindurira natwe
ni giki mugiye gukora mubwira barurerezi mubwira bakunze umugwi Vitaro
tugiye kwitegura cyane kandi byiza bihagije kugira dushobore gutwara ihiganwa ryo mu mwakuza dushobore no guserukira igihugu muri Ligue des Champions kandi tuzobishyiramo ingufu gushika no mu mapuri
hari abakinyi muheruka gusezerera muri Vitaro mwinjiza abandi mbega abo mwinjije bashasha ubu murabona ko bazokora gusumba bagiye bazoshika no mu Vitaro imbere na cyane cyane mu higano rya Afrika rihuza imigwi yabaye ya mbere wa
abakinyi bashasha bashyize muri Vitaro baracariko baramenyera ariko twabatoye tubizeye ko babishoboye kuko bamaze kuvyerekana mu migwi bahoramo ubu hasigaye yuko gusa tubinjiza muri ekipe ya Vitaro bakamenya filosofia ya Vitaro mu myaka iza nabo bazoshobora guserukira umugwi wa Vitaro bishimishije
umugwi Vitaro waciye uhabwa igikombe cigano cy'uno mwaka mu cicaro ca mbere gihabwa kizigenza uwo mugwi mavugo Rodi abakunzi ba Vitaro bari basidukanye n'iyonka kuri w'Imana ku kibuga citira umugano wa Rudoviko rwa Gasore baratamba baratarika Mungino zo guturana hasi nazo judo ishirahamwe rya judo yaratunganije kuri w'Imana ihiganwa ritoyi bita tournoi mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 54 uburundi bwikukiye ibyo byashikirijwe na Valerie Manirakiza arongoye iryo shirahamwe imigwi 13 igizwe n'abakinyi 91 niyo yitavye iryo higanwa ku ruhande rw'abasore umugwi Tori wo kwishure ry'abafaransa mu gisagara ca Bujumbura no mugwi Iponu wo muri zone Ngagara ugizwe n'abigenme niyo yatahukanye ikibanza ca mbere Urongo ishirahamwe rya judo mu Burundi yamenyesheje kandi ko kabaye nakaryo ko gutegura umukinyi w'umwigeme Kasongo Antoinette ari mu bazoserukira Burundi mu nkino zo kwinonora imitsi I Rio de Janeiro mu gihugu cya Brazil mu kwezi k'umunani kuza I Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Tukiri mu by'inkino igihugu cy'u Rwanda kiriko kiritegurira inkino za Olympique zizobera mu gisagara cya Rio de Janeiro muri Brazil mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda aratubwira abazoseruka muri zo nkino n'uburyo imyitegurire kiragenda
mu gihe kitageze ku kwezi mu mujyi wa Rio de Janeiro muri Brazil hazatangira imikino Olympique u Rwanda narwo ruzaseruka muri iyo mikino aho ruzohereza intumwa zigizwe n'abantu 18 barimo abakinnyi 8 n'ababaherekeje 10 Imyiteguro y'abazarushanwa ngo yagenze neza ndetse n'ubufasha bwaratanzwe hagendewe ku byasabwe n'abashinzwe tekinike mu mikino inyuranye uyu ni umuyobozi ushinzwe siporo muri Ministeri ya Siporo n'Umuco Emmanuel Bugingo
twebwe rero ntabwo dusimbura za federation twebwe turabasaba ngo muduhe gahunda y'imyiteguro tukareba abakinnyi bagiye kuduha icyo mu gihe tugeze aha ngaha ushaka kuduha umukinnyi w'umutangizi ngo utubwire ngo agiye kujya mu marushanwa runaka ashake minima uko tuba tubakurikirana uko bagenda umwaka ku mwaka tugenda dukurikirana abo tubona bagenda bakora neza tukabafasha twagiye tubafasha kugira ngo bitegure kandi tukagendera kuri gahunda twahawe n'amafederasiyo kugira ngo tugendane n'iyo aspect technique
Komite Olympique ivuga ko yagerageje gushyira ingufu mu gushakisha abakinnyi bashoboye bazahagarara igihugu mu ruhando mpuzamahanga mu mujyi wa Rio de Janeiro ariko nanone ngo imbogamizi ziracyahari mu mikino imwe n'imwe gusa ibisubizo ngo biri hafi kuboneka birasobanurwa na Robert Bayigamba perezida wa Komite Olympique y'u Rwanda
muri swimming ntabwo tugomba kwirengagiza turacyafite imbogamizi yahobogera ibyo ni ikibazo kiriho kizwi ikishimishije kuri swimming nuko WDA yemeye kwifata nka ishuri rikazaba bikuzabera ibutare kuri IPRC Huye cyane cyane bashaka gukoresha ya swimming pool ya groupe scolaire ubu niyo bazajya bakoreraho imyitozo
ese ubundi uru rugendo rwo gushakisha abakinnyi b'abanyarwanda bazajya muri imikino olympique no kubategura rwagenze rute ibisobanuro turabihabwa na Eliman Irarora vice president wa komite olympique y'u Rwanda akaba ari nawe uzaba yoboye intumwa z'u Rwanda chef de mission
tukimara gutorwa ko prezida wa komite national olympique na komite arayoboye yavuze yuko yifuza ko imikino ya jeux olympique bigomba kugenda ku murongo ndetse akavuga na long list yamabwire yuko twatangiye dufite long list muri 2014 kwezi kwa gatandatu yari igizwe n'amafederasiyo hafi atandatu ya mbere ari football insi imyaka 23 football kwikarifiya biragorana cyane n'amvu Rwanda rwavuyemo rutarenze umutaru ariko twari twaruherekeje muri preparation kandi byagiye muri gahunda zacu ishyiramo rero volleyball yo hanze beach volleyball yo mu nzu abakobwa n'abahungu amakipe agenda ari impanga abakobwa bane n'abahungu bane nagira mbabwire yuko abakobwa aribo bageze ku munota wa nyuma nako ni ku isegonda rya nyuma hagiyemo handball ntiyarenze umutaru rugby ntiyarenze umutaru taekwondo yo n'ubundi dusanzwe dukorana yaragerageje ariko biranga none ubu ngubu dufite amafederasiyo atatu azajya muri Jeux Olympiques ya mbere ni atletisme ya kabiri ni ferwasi ya gatatu ni swimming cyangwa se natation
mu bakinnyi umunani u Rwanda ruzohereza mu mikino olympique harimo batatu bazasiganwa muri marathon aribo Ambroise Uwiragiye Jean Baptiste Simukeka na Claudette Mukasakindi harimo kandi umukinnyi umwe uzasiganwa ibirometero 10 ariwe Salome Nyirarukundo abasore babiri bazaseruka mu mukino w'usiganwa ku magare ni Nathan Byukusenge uzarushanwa mu rwego rw'amagare mu misozi na Adrien Niyonshuti uzakora isiganwa risanzwe ryo ku muhanda kuri aba hiyongeraho abakinnyi babiri bazarushanwa mu mukino wo koga aribo Johanna Umurungi na Irwa Imaniraguha yari Claude Munyandinda I Kigali
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije
Inama ya Unijejwe umutekano ku isi saba abategetsi bo muri Sudani yo mu manuko kugenzura abasirikare babo kandi kagabisha ko ibitero ku basivile no ku bibanza birimwo abakozi ba ONU bishobora guhanwa nk'ivyaha byo mu ntambara ni nyuma yaho umusirikare w'Ubushinwa wo mu nteko za ONU ahasigiye ubuzima ndetse n'abandi bagenziwe batari bake bamuka mu Rwanda komeretse mu mirwano yadutse kuva ku munsi wa kane w'indwi muri Sudani y'ubumanuko imwe mu maradiyo asamiranira ku murwa mukuru Juba yatangaje jo ku munsi w'Imana ko abantu bashika 276 bahasize ubuzima mu gihe mugenzi umuvugizi wa Riek Machar we yatangaje ko abantu 150 ari bo bishwe muri izo ntureka abatari bake nabo barakomereka Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bwatangaje ko bwahaye ubutungane bwa Leta y'Ubutaliyano abanyayemen umunyayemene murambabarira yari mu ibohero ry'abanyamerika riri Guantanamo mu gihugu cya Cuba Suleimane ni ryo zina ryiwe asize izindi mbohe 78 muri iryo bohero ry'i Guantanamo Perezida Obama wa Amerika yamye yifuza kugara imbere yuko arangiza amabanga yiwe nk'umukuru w'igihugu Obama yatanze itegeko ryo kugara Guantanamo mu mwaka w'2009 ariko abashinga amateka mu mugambwe w'abarepublika baranse kumushikira mu kuvuga ko byohungabanya umutekano wa Amerika Perezida Barack Obama wa Leta z'Ubumwe za Amerika kandi atera kamo abanyamerika kubahana hagati yabo ni nyuma y'ubwicanyi bwakozwe n'abapolisi kubirabure babiri b'abanyamerika hamwe n'ubundi bwakurikiye bwahitanye abapolisi batanu mu gisagara cya Dallas ni muri leta ya Texas murambabarira Obama yashikirije ko yifuza kubona abari mu myiyerekano hamwe n'abaharani n'amashyirahamwe murambabarira y'abapolisi muri Amerika nzima kumvirizanya bakumvikana hagati yabo Obama avuga ko umuntu wese yica umupolisi yitwaje akarenganyo kari mu butungane bwa Amerika atari wo muti wo guhongana n'ico kibazo
Cyuti namwe bagenzi bi radio ijwi rya Amerika aha niho hagarukiye ibiganiro twabateguriye muri aka kanya tuboneyeho kandi akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimasi Karala yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije kuri mikro mwari kumwe naho zindi munezero amakuru nayo mwayashikirijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi tubifurije amahoro y'Imana n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.